Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Shuti mwese muduteza matwi amakuru tuyahere inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho i Las Vegas muri Leta ya Nevada umugabo yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki hakica 50 agakomeretsa abarenga 400. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo harimo kudukurikiranira iyi nkuru. Fidel, amakuru amaze kumenyekana muri uyu mwanya, nagira ngo Fidel Niyongabo waduhe aya makuru ariko ntabwo araboneka ku murongo wa telefone. Tubibutse ko nyine ari radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu kanya telefoni zidukundira ndetse n'ibyuma birimo kudutenguha muri aka kanya, turabagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ubwo rero mube mutwihanganiye, turaza gukomeza kubagezaho amakuru ya radio ijwi rya Amerika. Nk'uko nari mbivuze, ibyuma birimo kudutenguha, ariko turaza kubagezaho amakuru mu kanya, amakuru nk'uko mubimenyereye yibanda ku Burundi, ariko tureba n'inkuru y'inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umwicanyi hishe yarayisha abantu 50 agakomeretsa abandi barenga 400. Hayo makuru turimo kuyakurikira. Ariko kandi no mu Burundi nk'uko mumenyereye kuri iyi saha tubagezaho amakuru avuga uko ibintu byifashe. Nagira ngo noneho tubanze, mbere yuko tujya ku makuru y'u Burundi, twizera ko ibyuma biza kudukundira, tubanze tuvugane na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, uranyumva noneho?
Ndakumva.
Uyu muntu yarayisha abantu 50 akomeretsa abandi barenga 400. Nagira ngo tubwire amakuru amaze kumenyekana kugeza ubu ngubu.
Kugeza ubu iri polisi mu gisagara cya Las Vegas muri Leta ya Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimenyesha ko uwo muntu yarashe abantu bari mu gitaramo cy'umuziki ku muhingamo wo ku munsi w'Imana cyahitanye abantu 50 ikomeretsa abarenga 400. Nicyo gitero gihitanye igitegeko kinini cy'abantu mu mateka ya Amerika. Perezida Trump mu kanya yavuze ko icyo gitero ari ubugizi bwa nabi bw'agahomerabunwa. Umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas, Joseph Lombardo, yabwiye amenyeshamakuru ko uwagize icyo gitero, umuzungu azwi ku izina rya Steven Paddock, afite imyaka 64, yari kuri etaje ya 32 mu nyubakwa ikinigwamwo akamari yitwa Mandala Bay. Paddock ava mu gisagara cya Mesquite muri Leta ya Nevada. Iyo nyubakwa irabana n'ikibanza igiteramo cy'umuziki wa country abari baje kukirorera barenga 2022 barasiwemo. Abapolisi binjiye mu cumba c'ihoteli c'uwo Paddock yagize ico gitero basanga yapfuye. Umukuru w'igisagara ca Las Vegas avuga ko bemera ko Paddock yishe ubwiwe. Igipolisi catoye inkoho zirenga 10 mu cumba ciwe c'ihoteli. Igipolisi kivuga ko Steven yakoze ubwo bwicanyi ari wenyine. Gifise imigambi y'ugusaka inzu yiwe, nk'uko rero tubivuze casanzeyo izo nkoho zirenga 10. Inyuma yaho igipolisi camenyesheje ko kitagikeneye umupfasoni carondera. Umupfasoni w'umugenzi wiwe wa Paddock ariwe muntu wenyene rero Paddock ikekwa muri ico gitero co ku munsi w'Imana. Imvo y'ico gitero ntiramenyeka.
Ntabwo rero bari bajya gusaka uwo mukenyezi, uravuga ko batari
babonye ko bitamukenewe kumurondera, ko basanze uko babona ibintu ko ari Paddock ubwiwe wenyine ku giti ciwe yagize ico gitero.
Ariko amaperereza azakomeza.
Amaperereza azobandanya kubera batora imvo kora gushika n'ubu ntibaramenya imvo iyo yakoze ubwo bwicanyi.
Fidel Niyongabo, urakoze cyane ubwo ukomeze tukurikiranire aya makuru.
Urakoze.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, mwakoze kutwihanganira ibyuma byadutengushye, ariko ndabona noneho abo ku buhanga bw'ibyuma bambwira ko byatunganye. Umubare w'abagororwa mu Burundi urakabije. Amaperereza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abaharanira uburenganzira bw'imfungwa n'umurwi w'igihugu ushinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH uvuga ko ubu muri gereza habarwamo ibice 250% by'abo zashoboraga kwakira. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura, Eroge Wirikaneza, aduhiye inkuru.
Amatohoza akozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje wataye akazi na muntu Hussein Dash yerekana kubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afite ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750 no kuvuga ku kibanza cyagenewe umunyoro rumwe ubu kirimo n'imiburi buri batatu umuntu afatiye ku ijana amabohero arimo iyo 250 ku ijana by'abantu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH yemeza kwibitigiri bimaze igihe biri hejuru
cy'abantu bashika 9,100 bafunzwe icyo gihe rundi cyahindutse cyane muri imyaka ibiri bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushika ku 10,000
baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma izo bitigiri bigwira
amaprizo y'igihugu arashaje ubwiye nka prison Gitega ngo zirimo zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1997 kuvuga prison imaze imyaka ishika 1990 ibiki gasaza ico gihe abarundi nibaza ko batashika 4,000,000 cyangwa 5,000 uko rero igiti gishobora biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cabashobora kuba gukora icyahanyuma bagafatwa kiyongera uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ibyaha bigomba kuba sophistique hari abantu basanga kongiye ibyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yubaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke
abafungirwa ibyo byaha bito bito n'ishyirahamwe ya BDP rihanye hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka Jean Pierre Ninterese n'umukuru waryo
icyo gisaba nuko duhereye kuri urya ariko aratohoza urubanza hariho ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumupfunga kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoki akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungwa ngaho bakamarayo imyaka na mirere bari ngaho atakibagira umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukwiye gukosorwa hakiri kare kuko umunyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite icyaki nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutungane le procureur iyo bashiriye abantu barabe kwa bantu reruma baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa kintu bashobora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amabohero gusa
iki cyumviro baribonekeza gishimangira
CNDH nishobora gusaba leta ngo yubake ayandi maprizo icyo tubasaba nuko umuntu ufungwa yoba gake hariho ingingo ivuga yuko la liberté et la règle la détention et l'exception exemple amutanga ni Ruyigi abantu bafungiweyo twasanze bashika icya gatatu cyafungiye mu Ruyigi ubu wimenga banafungiwe n'5 hafi turafise amadosiye abantu bashika 100 barenga bari bakwiye kurekurwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyaha bagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakwigisha kane cy'umunyororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle ubwo amaze usanga kuvuga uti abantu nta byaha bikaze cyane birimo boreko ariko kandi n'ubukene muri rusange bw'igihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza ko amaze igihe kirekire abantu b'umutungane basaba kubaha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarinze kubajana mu rumonge canke mu Ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikiranganji bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi iheze umushikiranganji Emile Laurentine Kanyana yazibwiye abashingamateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ari umugwi w'amaho uko cyikorwa cyukura mbega adatakwafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icegeranyo icegeranyo kihambaye cyane cyadutumye dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacamanza n'abashikirizamanza twese twahapfuye dufashe amahangajima umwe wese ku rwego rwiwe tujya turafata ingingo tuti ubunya procureur azokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe ku ndwi yumvirize abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59% by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutswe imbere y'umucamanza Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eroje Wirikaneza ngushimiye cyane kuri iyi nkuru tunyarukire noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zigera ku 3,000 zarokotse ubwicanyi mu Kamanyora ho muri teritwari ya Warungu muri Kivu ya Majyepfo aho muri Kongo ubuzikambitse mu Kamanyora zirataka inzara kubera ko nta nkunga y'ibiribwa uretse ibyo bahawe n'ingabo z'amahoro zawo nizizwi ku izina rya MONUSCO ariko kuri ubu nabyo bimukaba bimaze gushira inkuru irambuye turagezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo aho muri Kongo
Izi mpunzi z'abarundi zimaze ibyumweru birenga bibiri zikambitse mu tuzu kuduhema hafi rupangu rw'ingabo za Monisco zikorera mu Kamanyura zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo by'inzara ahanini yatewe n'uko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa kuri izi mpunzi ari nta biribwa yari yazigenera kubera yuko izi mpunzi zanze kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga. Françoise Ndayisenga n'umwe mu bahagarariye izi mpunzi zo mu Kamanyura avuga yuko badashobora kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ahanini ishingiye ku muhanuzi Zebiya.
Twebwe ntidushobora kwemera biometri, tutuma twemera tukishwa n'inzara kuko kuva na kera twamye tuvyanka. Ni nacyo gituma n'abagiraneza badashaka kutugarukirako. Mugabo twe tuguma twizeye Imana kuko n'ubundi nitanga vyose turazi ko izo bitunganya izoca kuri abagiraneza nyene iyo biometri bayihebe kandi bazotugaburira kuko nivyo bavyumvikana ingene twe twari tumaze imyaka ibiri n'igice twibeshejeho tutariko turasega hasere nta na kimwe yari yaradufashije twabeshwaho n'amaboko yacu. Ubu rero badukuye mu buzima twarimwo twabaye abantu atana kimwe bacishoboje amakungu ntashobora kuduheba leta ya Kongo ntishobora kuduheba kuko twari twibeshejeho. Ubu rero twizeye yuko abantu bazova muri ivyo bintu vyo kwiyumvira ko bagize biometri yabo batugaburira bazobiheba bakatugaburira kugira abantu ntibatse bishwe n'inzara. Kuva twashika ngaha atari Monisco imaze kuduha utuntu tw'udufungurwa dukeyi nta wundi muntu turabona tugarukirako nta shirahamwe irindi turabona ritugarukirako. Ubu rero abantu barashobora kwicwa n'inzara umwanya wari wo wose ko ntibagira ibyo bafungura kubera n'uko twari twarimbuye twadusize mu mazu bimwe baravyivye ibindi navyo barabi twarabishoboye kubizana mugabo nivyo turiko turafungura byanaduheranye nta nivyo dufise tuzofungura mu minsi iza.
Mu mpera za kino cy'umweru nabwo ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita impunzi HCR ryatanze ibiringiti kuri izi mpunzi z'abarundi inkunga izi mpunzi ziri gufata nubwo imyizerere yazo igenda itera impungenge abaterankunga bifuza kuzifasha kuko ni inkunga y'ibiribwa bingana na toni 16 byiganjemo umuceri n'amasaradine Monisco y'i Bukavu iheruka kuziha. Izi mpunzi zugarijwe n'inzara zikaba zaranze kujya ibyo byo kurya ahubwo zihitamo kubiguranisha n'ibiribwa bihingwa n'abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura
nk'ibintu biri mu makopo ntatuzi iyo byakorewe ntatuzi ababikoze ntatuzi ko byakozwe twebwe ico duca dukora turondera twaratwara abasaje batwemera yuko turondera abashobora kutuguza turabihindukiza tukaguza bakaduha ibyo byo gufungura n'abo tukabasubiza.
Impunzi zikambitse aha mu Kamanyura zihuriza hamwe ko zijya rimwe ku munsi. Ibi bikaba bigora urubyiruko rwari rusanzwe rutunzwe n'imirimo y'amaboko aho ruhamya ko kwirirwa mu rupangu rufungiranye mu tuzu tw'uduhema bituma barushaho gusonza.
Twari dusanzwe twibeshejeho mu bintu byo kurima tugapatana ibipatane kugira ngo dushobore nyine kubirima baduha amafaranga twakoreye. Bamwe bamwe turabadariste turabataxivero abandi nabo nyine ugasanga baradandaza nico gituma ngaha ubuzima tubayemo turugarana urumva nk'ibyo bikorwa ntidushobora kujya mu ibarabara kugira ngo dushobore kurondera udufaranga two kwifashisha. Urabona ngaha turi mu ngorane nyinshi n'izo ngorane zabaye ntidushobora kujya mu ibarabara bikunde urumva ubuzima bwarahindutse nka bye nayimenyereye gufungura neza abona nk'ubu nta fungurwa zikwiye ndonka.
Zimwe mu ngamba izi mpunzi zikoresha mu gusaranganya ibyo kurya bike zahunganye nuko zitekera hamwe hanyuma zikagenda zigaburira abantu babiri agasani k'ubugari n'ibishimbo ndore ko hari impunzi zari zahunze zidahunganye ibiribwa. Ndetse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara y'Amajyepfo.
Vedase ngabo urakoze cyane kuri iyi nkuru. Ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize ku itariki 29 uyu mwaka ukwezi kwa 10 umwaka 2017 ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ryafashe ibyemezo ku gihugu cy'u Burundi. Ibyo byemezo byari bishingiye kuri raporo impuguke za ONU zavuze ko mu Burundi hakozwe ibyaha bikomeye by'ubwicanyi kandi ko n'ubu ugikomeza. Izo mpuguke za ONU zishinzwe uburenganzira bwa muntu zasabaga urukiko mpanabyaha mpuzamahanga gukora iperereza ku Burundi kuva mu 2015. Mu kiganiro muri Isanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse kuri icyo kibazo cy'amaperereza batumire bari umushikiranganze u Burundi hajerwa gateka kazina muntu Martin n'ivyabandi Leonard Nyangoma uyoboye umugambwe CNDD na Professor Deogratias Nkina Hamira numwe mu basesengura ibya politiki. Turabanza kumva ministre n'ivyabandi avuga ukuntu leta y'u Burundi yakiriye ibi byemezo biri bibiri byaone.
Murakoze nkumbura abantu kugira abanzi baronke umuco twebwe leta y'u Burundi yari i Geneve hanyuma nuko mubizi ishyiramwe rya buraya ryari ryateguye ingingo ineguro y'ingingo bateza gushikiriza akanama kajejwe iby'agatya kazina muntu iyo ngingo bari bayiturungikiye ineguro yayo bari bayiturungikiye muri leta y'u Burundi turabikorera ko aba nkuko bigenda rero ibihugu byose bikabikorera mu turere bisanzwe biba birimwo hari akarere ka Afrika, akarere k'Iburaya, akarere ka Aziya, cha karere ka Amerika iyo hari guca akarere ka Amerika y'epfo, akarere ka Buraya turagera turicara rero turabereka turasigura turabereka ukuntu bya cyakazi na monokati kaje imbere turabereka rya raporo yakaje kanama kare karongwe na ugeriguze kakoze bitarimwo biratomoye na kare twetwa twanayiyamirije tubereka yuko AUNID yari yakoze igikogwa ahubwo kuba gikoze nabi gusa kuko ibyarimwo wabona yuko bidahuye n'ukuri tukana turanabereka yuko na raporo yashikirijwe na kajya kanama kari hagezwe n'umubu n'abajya bahinga arimo bawugeriguze yakarongoye bimuye ibisanzwe biri muri raporo ya AUNID. Rero abanyafrika turabasigurira nabo baratwumva baje kutwara bati niba ari uko bimeze rero reka tubafashe twumvishe bene wacu b'abanyaburayi yuko ijya ritoteza abariko barabagirira ibyo ariko barabakorera atari iby'ukuri atandi makomisiyo kuza kugira mankete akenewe mu Burundi turaje hamwe rero turabereka cyane ati nta n'ibindi bintu binakeneye kuko mu Burundi ibintu biriko biragenda bitera bije imbere mugabo barabakirika rero nta gihugu na kimwe muri Afrika nta kimwe Iburaya nta gihugu na kimwe muri Amerika n'ahandi kidafite ingwara z'ibyari by'abashakazi n'abantu barategura n'abingingo rero bibaza yuko yoshimisha n'abanyabura tugahurira kuko byahora biko biragenda igihe bemeye
ariko iyo ngingo iyo ngingo abanyaburaya ntibayishigikiye ikintu muri bazacatumye
batashikiranye twaramaze indwi yose turiko turaharira ariko kabona yuko hari akantu binyegereje cyane cyane icyo twabonye nuko bari bashimikiye kujya mu gwabongera ikiringo turabakubiye cy'umushaka yuko babongera ikiringo nta bindi bintu birebire bariko barashaka cyahegiye abarundi bahero cyangwa amakunga hendwa nuko bavuga ati reka ibyavuye muri iyo raporo bigende muri ya sentare mpuzamakungu abanyafrika nabo bakababwira ati no nta kintu kihari nta link nta liaison ihari hagati ya Conseil des droits de l'homme n'ibijyanye n'ibya CPI n'ibijyanye n'ibya Conseil de sécurité ati twebwe rero reka tubashikirize ingingo ijyanye n'ibyofasha u Burundi bati ibije gufa kubafasha nimba ari amatohoza yo mu Burundi inzego za leta ziyakore bafatikanije nkumbura aho hantu bwaba bibaza yuko abarundi baba baratinye baje babereka ubuhinga bwonyabwo bwo kubikora neza
mu kanya gatoya cyane rwose mushikiranganje mu kanya gatoya ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyirahamwe ry'Iburaya rishaka ko inzira eka y'ubutohoza canke ko ivyo birego bija muri ya sentare mpuzamakungu hari ikintu mwibaza ko cyo bagituma ishyirahamwe ry'Iburaya yifuza cyane rwose ivyo bintu canke no kubera iyo shyirahamwe ry'Iburaya ribona amabi canke ubwisha yukorerwa mu Burundi
yafundi kije bade ko ariko baratwumviriza urazi icyo bita Conseil des droits de l'homme yasubira icyo bita la Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme yavuye kubera amareta avuze yuko ariko bayigize igikoresho cha politique igikoresho cyo gucinyiza ibi bihugu igikoresho cyo gutuma abandi werekana yuko umengo ntacho bamaze ahubwo ni uri gihanga cyane cyane ibihugu bya rutura
mushe nta nyango ba Leonard mbega nubwa mbere urwego nk'urwo rushikiriza ibyemezo bibiri bifise intumbero imwe ariko bifise inzira zitandukanye ivyo bintu mwa byakiriye gute
akoze Frederic twebwe ku ruhande rwacu cyane cyane rwatavuga rumwe na leta ndi twabyakiriye neza cyane twabyakiriye neza ariko igihambaye nuko ikibazo cy'ubunyangwa cy'agateka kazi na muntu mu Burundi kintu kinyegeye ubu kirazwi bitewe n'ubuhinga bwa none bugezwe ko kurukana bumenyi bitewe n'amashirahamwe ahandi agateka kazi na bundu yavunze mu Burundi kuva mu myaka 90 je ni mabafashije gushinga igiteka ishirahamwe ryitwa iteka rero igituma ikintu dukeneye two na nifuza ko twoganira twaraba imisiguro iyihe yo yerekana igituma bafashe ingingo zibiri ngo zitandukanye cyangwa n'imagiriranire hanyuma nibaza ko Frederic nicyoshe gusigura neza kugira abantu bacumve turabe icigwa twokuramwo ka Burundi ka Barundi ka Bunyafrika mumpaye akanya rero noshobora gutanga jyewe isiguro kuko nabibonye ibyatumye bafata bashinga imigwi ibiri bitari ibikenewe kuko
kanamwe moshana degrasia sinkamira tubahakanya mutubwire isiguro muha ivyemezo bibiri byashikirijwe mu ndwi heze n'urwego rwawo ni rujejwe agateka kazamuntu tugakwijamo
ego cyane Federico ukuri izabaye mu ndwi heze ku Burundi nimbonekarimwe n'ibintu n'iki yose itamenyereye kuronka amarizorisiyo abiri mu masaha atarenga 28 n'igitangaza ngabo ikibabaje cyane nuko cyane cyane iyo yindi yaje kugira ngo ibuze iyindi gukora kuko ari zibiri yagoye kugendera zose biragoye no guhitamwo urahitamo imwe iyo nibaza uko bazava bakomboka abandi bakabisubiramo bakabyimbira kuko aho ni ibintu rero bitababoneke na rimwe ubu nta n'akarere bivuze bishobora gufatira koko bakarwaye ibyo aribyo byose ni igitangazo icyo rero umuntu yobonamye ni uko igendeguro y'abanyaburaya ishyigikira raporo yari yatanze rya komite ya mbere ijya komite ya mbere nayo irafite ingorane ikomeye cyane yerekeye ukuri nta kuri kurimwo urabyumva nicyo gituma Europeyeni ishyigikira yuko bayiyongera ikiringo kugira ngo abe ariyo igenda gusubira kugira iyindi raporo urumva ntibasaba ntiyemera nuko bashobora batora n'iyindi komite kuko abaje kugira ngo eto barahari bo basaba ngo barakomeze baryenyine bavuga bati ni agire abandi nibo bavuga ati cyumvise abanenzi bo igihe ngo babikunde ibyo rero nk'uko mubyaganje yagiye kubivuga arabira ati icyarabaye gikoresha cya politiki kirimo akagaye kirimo abantu hirya no hino bakora ibindi bidatumbereye ndacyaribaza rero urabona nk'ubu ugiye kwiyogereza uko njyewe nifata irya komisiyo ni ukuvuga irerekanye n'ukuri ubu komandire sinavuga uwo yita la faiblesse de décision donc ntibashobora kugira ngo badesidone ibyo ya mbere isohotse ngo babure kuyemeza ubwo nyine bakemera ko hazi iyindi hazi iyindi batamaze kuyisota hanyuma bakavuga birababaje cyane kubona umuntu agira iyindi murabyo bidemontari ikindi zo ngiye no kwita parisiyalite guhengama biga kuba bakabona ko bari nabo bahengani hanyuma ukabona abandi nabo batora ikintu babwiye ni abatora kubona batora uku hanyuma mu mwanya bagasubira agatora ukundi utabona ko aho igikintu cya liberté d'expression amwe umuntu akora iki anakora gukora ikindi ndetse rero byibaza yuko ibyo ari byo byose aho bigeze ubu irezolisiyo zibiri haba ku Burundi mbere no kuri komisiyo nyine ubwayo kugira ngo zigenda zemeze cyangwa ngize n'imwe bitabigorana kandi ubu nawe birabona ko byo nta bundi munsi na ntahe burimo nta na gatoya
kaduhe n'ijambo abanywanyi b'i radiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Juvenal miliyoni neza Juvenal muri he Juvenal izina ry'ikirundi muri hehe mu kanya gato mu nyarutse cyane
ngendi ikarusi nyabikere
izina ry'ikirundi ni nde
Ndiyo nagomba gushyikiriza mu bijyanye na zirya rezolisiyo zibiri ubusanzwe rezolisiyo zibiri iyo zimaze kuba hariho abazemera hakaba n'abandi hariho abafise abemera rezolisiyo ya mbere hakaba n'abemera rezolisiyo ya kabiri rero mu bisanzwe naho batwigisha ngo muri Afurika ngo tugire demokarasi mu bisanzwe navuga yuko rezolisiyo zidashobora gukorerwa rimwe kandi kuzishyira na apulikasiyo ni ikintu kigoye havuga nti njyewe navuga yuko nimuwaye babonye yuko rezolisiyo ya mbere kubwo bifuza itagiye mu ngiro hanyuma bakatabuga bati reka turabe twigobyore bakatabagira resolution ya kabiri nawo ubundi byo nibaza yuko uko byogenda kose ubudwatorome nitandikiriza kubaho nawo ubundi byo nibaza yuko bigira resolution zibiri izokorerwa rimwe mu gihugu kimwe hobaho imwe ryatangwe ibiri nayo urumva yuko ibice kunetradi yindi ubundi bajya bari hariya muri ijya nama ikayiboneka yuko bakora batumvikana uba yuko ariho bye bloke zibiri
yegome murakoze murakoze Juvenal icyumviro cyanyu gisa n'icyumviro cyashikirijwe na Professor de Gracias Nkinamira reka ariko tubanze duhe n'ijambo ubundi muntu wanyu radio Ijwi rya Amerika turagaruka kuri aba bashinga ntabwo bagira icyo bavuze ku byo mushikirije Juvenal miriwe neza Emil
miriwe neza Frederic
miriwe neza muri hehe izina ry'ikirundi ninde
ndi Bujumbura
abo mukiza murafite ikibazo cy'icyumviro
ego gatonya nagomamere ku cyumviro cyuko abatari bake bakunze kuvuga ngo isenare mpuzamakungu ngo yibasira ku Banyafurika
nukuri nama na jena bivuze ivyo birashoboka ariko nyakubahwa Frederico ugiraraba umugabane wa Afurika n'ubu ndabisubiyemo umugabane ukunze kubamo ivyaha gusumba iyindi migabane yo ishika nk'itanu kuri ino nayo mpamvu usanga wa mugabane ukunda gutunga urutoki ama ngiye ko nakabazo no kwibariza abonya kubaho Martin Jabandi abo namwibarize kuri ziganizo icyo zizatowe mbega abo babiteguriye kwemera ego nivyo zarabayeho kuko ugiye kuvyibaza neza zose zirahuriza ko yuko mu Burundi ivyaha biba vyarakozwe nyamara maranumva bavuga yuko ngo itegeranisha bajya bahinga cubacarimwe mu bintu bidatomoza kandi mukaba nkako bagize amatohoza ku ruhande rumwe kumbure barahuye n'intambamye kugira abashobore kuranga izindi nkuru ku rundi ruhande ariko nka mwibaza ati mbega icyo byegeranyo bibiri nako izo nuzo zibiri zizokora amatohoza bariteguye kwakira amarizirita bazoba yawure bazokwemera kuyakurira ko
murakoze mushyantahe Juvenal Emile ariko twababwira ko mushyantahe twamutemeye mu kanya gato mu minota cumi ya mbere kugira duhe umuco ukuntu leta yakiriye ibyo byemezo bibiri ariko nk'uko mwabyumvise ntituri kumwe turi kumwe n'abo bashyantahe babiri twatumiye Professor de Gracias Nkinamira n'umushyantahe Nyangoma Leonard nabo nyine nibaza ko icyo kibazo mwabaje bashobora kugica hirya no hino ariko reka tubanze duhe ijambo de Gracias Nkinamira agira icyo avuze ku byashikirijwe na Juvenal ibintu byashikirije n'ibintu namwe mwari mwavuze muce muja no ku cyumviro n'ikibazo kibajijwe na Emile habo mukiza duga ku ijambo mu kanya gato
ego cyane murumva Federico n'abandi bariko baratwumviriza buriza bwa Voix d'Amérique bakwiye kumenya yuko nta mbere ku byo nyango yavuze cyangwa kuri Juvenal hanyuma Emile hariho nyango yavuze ati hariho agateka kazi na muntu mu Burundi karangamiwe kandi hakaba hariho n'ibihumbi magana atanu amagana ane na mirongo itanu by'impunzi biri hanze ndagira ndavugira ngo ihembe gatoya yuko muri ibyo bihumbi amagana ane na mirongo itanu weze ntarimo ariko n'ivumbi muga muri ibyo ibihumbi magana ane na mirongo itanu weze ntarimo kugira ngo yibagire rero ko yari gushobora kuvuga n'abandi imbere yaho bariho imbere yaho uwo mu icyenda na gatatu akabiri kan'abandi abarundi b'ibihumbi ni benshi cyane barahengaho avuga abo muri bihumbi bibiri na cumi na gatanu gusa nabo nyine bariko baragaruka baba kera banavugubu bariko baragaruka kandi birandikwa biravugwa ntibakiraba rero baravuga neza ko baje kandi no muri Tanzania baravuga babarungika no muri hasikeri barazana n'abandi bo muri miserange barabakira barabikira iyo batari yuko ibyo by'uguharura ngo abo bantu bateza ngo ni kubangamirwa bwa kazi gatera kazina mu nzu ari ingenzi cyane nagize kubivuga ejo bundi ndavuga ndi abahunze muri abo bose bagiye barondeye amapasi barondeye amaresepasi bagiye barondeye n'amahera muri banki rero mu guhunga nawe nyine arabizi twarahunganye mu guhunga nta minota mirongo itatu nari nzi ariko abahunga bariteguye baranamezi abandi na mapasiporo ndetse bituma bakwiye kubitandukanya atari cyo kintu nuko ngaruka rero kuri uyu w'inkebikere Juvenal ibintu avuze ni byo cyane kuko amategeko abiri araba ikintu kimwe kuyashyira mu ngiro biragoye kandi naho ubura umuhinga gute biragoye kugira ngo uyashyire mu ngiro kandi ari ikintu kimwe mugabe kibabaje ngaha niko abo bandi bayatoye ari babandi batoye na yambere aho niho kiba yaje kuko utubona ko badafite ubwigenge mu gutora cyangwa iyo batoye badashobora kuronka ingufu kugira ngo bashyigikire ku cyo bari batoye kare.
Cyari igice kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Turashimira mwese kwa mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma, hari Engineer Bill Barber afatanije na Facile Gebehu kuri mikorere Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.